VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abanyarwanda mwese turi kumwe kuri Musa Mungu itariki ndwi y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Birashoboka yuko boba abantu bawe baje baba ahandi mu mutacu bitoki ndatamutakura. Twose uko bwa mbere batutera muri kati cyacu bubanza barabe bariza no gututera aha kwibarabara rya 15.
Uyo ni Vincent Ngendakumana, umukuru wa karitiye ubanza mu Kinama, avuga ku bantu bikekwa ko ari bo bakoze itero mu kabare ko muri zone Kinama. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi twabateguriye, turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuntu umwe yarishwe kuri wa gatandatu mu gitero cyabereye mu bunywero muri zone Kinama mu buraruko bwa Bujumbura. Abandi bantu 12 nabo barakomereka. Abajejwe intwaro bemeza ko hasize ubuzima muri icyo gitero ari umwana. Uyu mwana abaye umuntu agira indwi yishwe mu kiringo cy'iminsi itatu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Yaroje Willy Kaneza.
Icyo gitero cyabaye nk'igihe cy'isahazi ibiri z'ijoro nk'uko bivugwa na bamwe mu bari ko baranywera muri icyo kirabo cyatewe. Icyo kirabo kiri ku ibarabara ry'umunani muri zone ya Kinama, iruhande y'ibarabara rikuru RN9 rihuza umugwa mukuru Bujumbura n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Abajeje intwaro bemeza ko umuntu umwe ari we yasize ubuzima, abandi 12 barakomereka, harimo babiri bababaye rwose. Uyahitanywe nayo magrenade n'umwana yarasanzwe atembereza amagi mu birabo n'amabarabara nk'uko bibandanya bivugwa n'abajejwe intwaro. Gushika ubu abategetsi bo ku nzego z'ibanze bamenyesha ko bataramenya amamuko ya nyakwigendera. Vincent Ngendakumana, umukuru wa karitiye Bubanza aho ikirabo catewe kiri.
Mu bisanzwe murazi yuko abacuruza amagi bamwe ariko baratembera tutaramenya bene umuntu ko twaje tumujyana muri morgue. Ntitrashura kumenyanye n'umuntu.
Gushika ubu amatohoza ntarerekana neza abakoze ico gitera bari bo. Mugabo harabikekwa n'abarongoye abandi muri zone ya Kinama.
Birashoboka yuko boba abantu bawe baje baba ahandi mu mutacu bitoki ndatamutakura. Twose uko bwa mbere batutera muri kati cyacu bubanza barabe bariza no gututera aha kwibarabara rya 15. Harapfa abantu babiri bavuye mu cibitoki. Nukuvuga yego dufise ingwane y'ahantu bashobora kuzana na mubikira saradara ko ari karitiye itabona ruhana imbibi. Ni ukuvuga yuko byoroshye kuza bavuye nk'aho mutatsi bitoki na mutakura. Nibaza yuko boba ari nabo kuko nibaza yuko atabantu bindani baba batwinjiranye ngayo wacu bashaka kuza guhunganya umutekano n'abava ngaho nyene.
N'abajejwe intwaro bafite abo bikeka basaba abanyagihugu barongoye kutajana nyabahururu ngo binuwe bagenzi babo bo mu cibitoka na mutakura.
Kwebwe naho umva tubagiza yuko bavuye mu cibitoka cyangwa ku mutakura dusanga tubanye neza cyane kuko abatwara mu mutakura cibitoka makwe kuturavugana no batugira tukabagendera. Urumva nabo bavuye mu cibitoka cyangwa mu mutakura barazi wacu bakaja mu kirabo cyangwa tukaganira bakaza kuri abagenzi bakangira bagasubira. Abanyagihugu ico no basaba yuko boguma batekanye bafatanye umutima bafatanye hamwe kuko yaba uwo mu cibitoka yako mutakura yaba uwo mu Kinama kwese turi bamwe kandi basumira iwacu mbanze twobino ngo nibo babikoze abagizi banayo gusa n'umugizi banayo gusa ku mutima wiwe umugabo si bose bagizi banabi. We twabasaba yuko gusa boguma bafatanye mu nda kugira ngo tubanane turondire umwase hamwe tumugwanirize hamwe.
Mu kiringo cy'iminsi itarenze itatu hamaze gufa abantu indwi ku mugwa mukuru Bujumbura. Bane biciwe muri karitiye ya Gikoto muri zone Musaga mu manuka bwa Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu. Uwundi muntu umwe yiciwe muri iyo zone nyene ya Musaga muri karitiye ya Gitaramuka kwa gatandatu mu gitondo ku munsi wa gatanu ku muhingamo. Naho umusirikare w'igihugu yiciwe muri zone cy'ibitoke mu buraruko bwa Bujumbura. Babiri muri abantu indwi bagandaguwe n'abana. Turetse uwo yiciwe mu Kinama kuri uwa gatandatu mu ijoro, uwundi mwana yaguye mu gitero co mu Gikoto mu gihe yari iruhande y'abantu ariko bivuna akanyota bongera bitambira. Eroje burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Eloge. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri indwi igiye kurangira bwaratanguje isekeza ryo kurungika abaganga ku mitumba imwe imwe yo mu ntara z'uburaruko kuvura abagwayi b'indwara ya malaria. Ni mu ntumbero yo gutezurira amavuriro yo muri izo ntara amaze kurengerwa n'ubwinshi bw'abagwayi ba malaria iguma yongerekana muri izo ntara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mukarere kubuvuzi ka Kirundo aho twagendeye abaganga bavuye mu ntara ya Kirundo mu shikiranganje bw'amagara y'abantu ibujumbura no muzindi ntara zidakazemwo ingwara ya malaria bariko bakorera ku mutumba wa Kiyanza bapima malaria bagatanga imiti kubo basanze bayigwaye. Dr Jean-Baptiste Nzoriloka nkuze arongo intara y'ubuvuzi ya Kirundo aratubwiraho ico cimviro cyo gutunganya iryo sekeza cavuye
clinique mobile yateguwe kubera byibonekeza neza ko indwara ya malaria igoma yongerekana mu gihugu mbere bikibonekeza ko ku mavuriro usanga bishika bakarengekwa niho rero mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikisaruhonyanganda sida bacabona yuko umwe wese ahari yova hasi agafasha kugira ngo turwanye icyo kiza cya malaria ariho haciye afata baganga benshi bakorera Bujumbura mbere mu zindi ntara barabarongeka kugira ngo baze gufasha abandi bari gusanzwe bakorera mu ntara zirimo malaria nyinshi kugira ngo habe isekeza cyo kuvura abarwayi bose abarwayi indwara ya malaria.
Abanyakiyanza twasanze ku ivuriro rya Gaharo aho basanzwe bivuriza bavuga ko malaria iwabo irenze urugero.
Ni mu baragora malaria cyane nyene bashuka sanga neze abakariye uhugu uyu nawo yo yarayigwa cyonka kiri mwana muto nyene byo mwana amaze kuvuka cumenga ziragiye buronto zongiye kumufata kandi muganga bari muhira nyene buri munsi bamabagwaye bagwaye.
Mu mwaka abana bayo bagwara malaria kangahe?
Yeme ni keshi nta nubwo no harura.
Kiraneza igikorwa cyo kuvurirwa ku mitumbi wabo mwisekeza bita clinique mobile.
Tubyakiriye neza gose cyane kuko twega abaganga biratugora kugira dushikeyo nkanje ndi nawo nikoriyo ngwaye ndabura ukuntu canshika kwa muganga n'ingoga bigatuma umwana caturemba.
Bagasaba ko malaria yufatwa nk'ikiza ikavugwa ku buntu.
Bo tuvura ku buntu nka malaria kubera umuntu agiye mu muganga bakamuca amahera menshi atari buronke mugo badufashije nkuko bafasha izo za sida n'ibindi cyo tworohera gose tukagira amagara meza ayi wacu kuri mutumba wa Kiyanza.
Yego turasaba ko bo dufasha tukavugwa kuri gute na amahera twohora twayakuye he ishwe nta hariho n'ukuri.
Kubera iki malaria ibandanye yiyongera mu ntara ya Kirundo enyishu ni ya muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Kirundo.
Biribonekeza ko abanyagihugu bakwiye kuguma bariko bararonka inyigisho na cyane cyane izo kuza kwivuza hakiri kare kuko biribonekeza ko hariho abafatwa bakaca kwivuza batebye bigatuma iyo ndwara ikwiragira kuko imibu irose ahikura iyo ndwara ica iza irayikwiragiza no mu bandi bari bakomeye. Ndavye nk'umu ntara ya Kirundo hariho imyonga itari mike barimamwo imiceri harimo n'inzuzi imibu iraronka aho yinyegeza byoroshe. Gaca tubona kandi ko hari abanyagihugu bamwe bamwe badakoresha neza imisegetera.
Hari abavuga ko imisegetera yatanzwe na leta itabashikiriye.
Bari barayirose imisegetera barayitanze kuhere ku bwishi.
Mfase mwari mwararose imisegetera?
Twebwe twarawubutse twarayibutse ntayo twarose.
Hari n'abantu.
Umwe mu barimesha Kiyago avuga ko ahubwo ikoreshwa ibindi.
Bagiye kubigisha kugira ngo twimanike, twayimanika mu mazu y'abantu kandi twamatwa nakurikiranye mu bintu byo guhimiriza kugira ngo bakurikirane kubera ibihe bigoye by'imibu itera kandi ariza na malaria. Keshi ibihe bibi bitubangamira kuri umutumba abantu benshi bayikunda kuyimanura bayitwara mu mazi.
Mu mazi batwaye bayitwara kuyikoza iki?
Kuyirobesha kubera inzara karere k'inzara.
Isekeza ryo gusanga abanyagihugu kubavurira mu mitumba liko riba mu ntara zine z'uburaruko n'izindi bihana urubibe zibonekamwo malaria nyinshi. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Abayobozi b'amashuri yisumbuye ya leta asanzwe afise uburaro mu ntara ya Gitega bavuga ko mu gihe cokorwa ngo leta ize iratanga uburyo bwo gukoresha kare abana bareze bashobora guhura n'ikigoyi. Uko gute bakuronswa uburyo bituma abadandaza bahora babaha amadeni biyonjora mu kubakopesha bifungurwa kuko batinya kurihwa haciye igihe kinini. Mu bushikiranganji bujejwe indero bavuga kwico ari ikibazo co mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta bagasaba abayobozi amashuri kugiranira imigendane myiza n'abadandaza kugira ngo ukwizerana kuhagume. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele d'Antoine.
Muri ayo mashuri avuga ko afite ingorane zo kugaburira abanyeshuri harimo n'amashuri asanzwe azwi mu mashuri ya kera kandi akomeye aho menshi usanga yegamiye Kiliziya Katolika. Patirisa Kuweriya ni umuyobozi w'ishuri ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi ryahora ryitwa Senede naryo nyene ryegamiye Kiliziya Katolika. avuga ko yamafaranga ya subsidi abonetse atevye ashikira mu madeni menshi ugasanga bariko bari ibice by'amadeni bigatuma nk'abaherani wa mafaranga menshi bidoga
ingorane ziriko abasanzwe baduha ibifungurwa bavuga ati murateba bishura iyo leta iduhaye udufaranga ututwa subside tugenda turagabanya mu kweza kubishura ko cyaduharura uwaduhaye ibiharage uwaduhaye umuciri tukarabidene tuvine ringana hamatuka tukagabanya kuko ntituca tumuriha wenyene bose tukaraba nyene tugenda turabaha duke duke mugabo rero bica byumvikana yuko uduha umuciri canke nibiharage abo nibo twakwita le grand fournisseur iyo rero umufitiye nk'imiliyoni 20 ugacumuha nka zine byumvikana yuko avuga uri kunyishura nabi nabi bigaca bituma rero adasura kutwizera mu gihe tugiye kumusaba ibifungurwa by'abanyeshuri
padiri sakubu abandanya amenyesha ko uko biri kose naho mu bubiko bw'ibirigwa hasa naho atagisigaye aguma aja kwambambira abo badandaza kugira ngo baronke ivyo bagaburira abaregwa maze ivyigwa bibandanye
si viza yuko iyikarandire nyene yohungabanywa nuko atabivunga bihari turiho tugira ishoboka vyose kugira ngo nubu tugende gusagasagira nyene aba baduha nk'uduharage mwabonye ibihari no vuga yuko dusigiranye nk'ibiro amajana bi ubu rero uno munsi emwe turabwirizwa kuja gusagasagira uduha uduharage tumwereke ingorane duvize tumwereke yuko aba bana nabigihugu nabacu nababo bari none ko bitoba vyiza babuze ico bafungura
umupadiri abona ko ivyo vyose bifatanye nuko ibiciro vy'ibiribwa vyaduze mu gihe amahera umunyeshuri yandikiwe ku munsi ataduga agasaba ko ayo mahera yokongerezwa
naho turi mu bukene abavyeyi bari mu bukene turabibona igihugu kiri mu bukene ariko rero uvuga nti nta kundi turi bugire akoga abavyeyi badutegere minerovale iduzwe gatoyi imbere n'uburyo leta yitanga gukoresha amashuri bukaduka kugira ngo turabe yuko twaharaho twokwisundura kuko mu bisanzwe ibiciro ku isoko hose nk'ibintu byose byaradugije ibiciro
mu bushikiranganji bujejwe indero Juma Duarudo avugira ubwo bushikiranganji avuga ko ico bajejwe bobo ari ukwegeranya urutonde rw'abana biga muri ayo mashuri asa uburaro bagaheza bakaburungika mu bushikiranganji bw'ikiga ca leta aho bica bifata izindi nzira kugira ngo ayo mahera asohoke
turategura le dossier avec les effectifs z'abana tukaziha mu finance muri finance birase sirikuyitamo entre la unité de finances et les écoles a train de contrôler tout ce que mugabo on essaie de presser kugira amafaranga agende n'ingoga kumara
Juma Duarudo agasaba abayobozi kugiranira imigenderanire myiza n'abadandaza kugira ngo bagume babizera mu kubaha amadeni
ibyo ni relation ni bibano ningene bari basanzwe babanye nabo bafunisere babo kuko ibyo byose bazi ko ayo mafaranga ashobora guteba gatoyi mugabo arahaze neza ko nini bafite confiance de façon globale barazi ko amafaranga ari sûr aboneka
twaronde Desire Musharitse avugira ubushikiranganje bwigega ca leta kugira tumubaze igituma ayo mahera asigaye aboneka atevye ariko twa mukenye telefone yiwe ntiyitaba n'abamwe mu badandaza bahora batanga ibifungurwa ku mashuri y'uburaro ku madeni bavuga ko bitoroshe kuguma batanga amadeni kubera bavuga ko baba ariko bakoresha amadeni ya banki mu gihe banki nayo iyo utevye kuyishura yo icigumi duza inyungu igitega Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru CHAN 2016 uyu munsi niho rirangira mu Rwanda. Hanyuma amakipe akiri muri demi-finale Côte d'Ivoire na Guinée, ekipe ya Côte d'Ivoire akaba ariyo yatahukanye insinzi 2-1, kandi tukaba twakwibutsa ko umucungagori ka umuntu umunyegori wo muri ekipe ya Côte d'Ivoire yashoboye gufasha ekipe yabo mu kugwanya ikamugufata ibitsindo bibiri byari kuba byinjijwe muri penalty ariko yashoboye kubitsinda. Uyo rero wa goalkeeper wo muri ekipe ya Côte d'Ivoire bamuna nk'intwari yashoboye gutuma iyo ekipe itsinda gurukino wa demi-finale mukanya nko mu minota 15 naho haraza gutangura ama ekipe yashitse ku rugero rwa nyuma ariyo ya Republika ya Congo iharanira demokarasi ihava itana mu mitwe na ekipe ya Mali aho rero ayo makipe hava kinina turaza kusaba bagenzi bacu bakoreye mu Rwanda bari kurakurikirana izo nkino aho ni Desire Hatunyimana hamwe na Jean-Claude Munyandida bakurikirane ayo makuru turaza kuyabashikiriza mu biganiro byacu byo mu gitondo ejo ku munsi wa mbere murakoze rero kwa mwadutiza amatwi unaho ni wa mwanya kumviriza ikiganiro dutegurirwa na studio Jambo Ntorere Kazoza
bakunzi ba studio Jambo ndabaramukije ndabahaye nikaze muri cha kiganiro cyanyu
Ntorere Kazoza
Jerome Niyonzi mbanemeshe kino kiyago ntisangwe mwese duhana ijambo
sangiri kiyago
sangiri jambo ni kazoza kazoza
kikabari kiganiro kidasanzwe kuko uno munsi iminota y'ikiganiro yose twayihariye ikiyago n'umushinga mateka agatongwasa asanzwe ricegera cyambere cy'urongoye inama nshinga mateka akaba mbere anarongoye urunani amizero y'abarundi honorable mwaramutse
waramutse neza
Ntorere Kazoza
agace ka mbere twagomba guhera ko bega uno munsi agatongwasa ari mu butegetsi canke ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi
icyo kibazo abantu benshi baracibaza canke barakivuga mugabo ni cyuko ndabibona nuko abantu hari ahantu badasobanukiwe neza ubutegetsi muri demokarasi bushingiye ku nkingi zitatu hariho intwaro iyo nico bita mu gifaransa executive iyo irukwayo hariho abajejwe amategeko niya namashinga amateka na nkengo za amateka abo barigenga hariho n'ubutungane ni bice bitatu rero byoba nk'umushinge w'intwaro ya demokarasi rero ica abantu bomenya ni kimwe ukwe bwizwa shingiro ry'u Burundi gyubatse leta nimwe uyirimwo ntibiraba ngo komoka mu mugambo uyo canke mwishira hamwe canke hehe ukora ivyo ubitwa ko abayatsinze ashaka aho ni mu ruhande rwa leta mu nama nshinga amateka biratandukanye mu nama nshinga amateka harabamwo abashobora kuba biganje ku bwishi bwabo hakabaho nabandi mu nama nshinga amateka rero ukutavuga rumwe nabiganje muri leta birarekuwe kuri ubwo rero abantu nibatahure yuko jewe nimba ndi mu nama nshinga amateka canye abo muri mizero turi mu nama nshinga amateka turiyo nk'abari mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'abatwara igihugu aha rero nashaka yuko abantu babitomokerwa neza kuko keshi na keshi haraho bavuga ngo turi muri leta jewe gwasa sindi muri leta sijora kubazwa ivya leta jewe ndi mu nama nshinga amateka
uno munsi harabo mu mizero y'abarundi bari mu nama shikiranganje twovuga yuko abo muri kumwe ku buryo twovuga tuti ni muri muri leta kandi harabo mu mizero y'abarundi bari mu nama shikiranganje
tahura ikintu kimwe abashinga amateka baratogwa abashikiranganje baragenwa nukuvuga hariya muri mu nama shikiranganje umukuru wa leta ni wafata ijambo rya nyuma mugabo mu nama nshinga amateka mu bisanzwe ikibazo kije turashaka kudagihuriza ko gusa aho biza guhinduka nuko mu kuvyemeza habaho gutora abasumbije amajwi abandi icyo kintu kigaheza kikarengana byumvikane rero yuko kuvuga yuko turi muri leta nibavuge bati harimo abantu muri mizero bari mu nama shikiranganje suguvuga yuko abantu bose bo muri mizero baca baba muri leta turavye kahise ku Burundi tukaraba nuko ibintu bigenda byo bari kosa rikomeye naho umuntu yotsinda ijana ku ijana kwiyumvira yuko yogira leta y'abantu biko yuko bavuga rumwe gusa kuko iryo ligaruka hahandi kuba ari kwa gukumira kuba ari kwa kwigungira ko ibyo navyo murazi indyane zose zakabye muri kino gihugu zitirirwa ikicanye zitirirwa ikindi nta yindi nkomoko yabyo kiretse ubugunge no gukumirana
uno munsi twovuga ko amizere y'abarundi wahavuye uhinduka umugambwe canke rubandanya rurunani igo mu bihe by'amatora mu gihe tubona ko amizere y'abarundi yahavuye yinjira muri leta hagatogwa mwabashikiranganje
muri make novuga nti iki kibazo abantu barakunze kukibaza canke kuciyumvira ko mugano uvuga yuko amategeko uko yanditse harimo igipfungo nushora kuvuga ngo aba bantu runaka babaho gusa igihe cy'amatora
urunani
eh nk'ivyo bintu by'inani ni iki nka karorero twebwe twagiye mu matora uko yagenze kose twagiye nk'abigenga twita urunani rw'abigenga amizero y'abarundi none uyu muzi wovuga ko turabashinga amateka ku izina irihe ni ku izina rya kwa runani kuvuga rero ngo kwa runani rwaraheranye n'amatora sivyo ntituri umugambwe kuyo tuba turi umugambwe wamaze gutangazwa ati hari umugambwe wa 44 wemewe n'amategeko
ariko bavuga mu ibiza shingiro abaja muri leta ni migambo yashikanye ibice bitanu kwijana mu matora abari muri leta no munsi y'imigambo
aho niho ucubonera rero nyene kwa kuntu amategeko iyo bariko barayagira abariko barayandika bagerageza gushiraho imitego babona yuko yotuma bo bahangama ku ngoma je nibaza yuko abanditsi bwirizwa shingiro mu 2005 hariho uduharuro bari bagize twiwabo nk'icyo cyuvuga ngo abaje muri leta ngo nabakwije ngo 5%. Hariho nijye ngingo ya 32 burya je ndibaza neza yuko yo biza guhira se nuzenye iprona canke frodebu mu 2005 ibi byabaye izinduru zabaye kuri muri uyu mwaka uheze nabo nyene zari kushika ko nari kuvuga ati kiragiye cyari ifata kibanza ntitwari bwatangure rero nico muvuze ijya ngingo y'ijana 29 mu byukuri n'ubugunge nk'ubundi kuko leta ni igihugu inama shikiranganje ni igihugu ubundi nta n'ivyo kuvuga ngo ijamo ngo abantu gwimigango kunuku nuku barya nk'abantu bagomba kuba ari abantu babahinga bari kuraba gusa bakisunga ingingo ya 16 yibwirizwa shingiro ivuga yuko leta inama shikiranganje igirwa n'abantu bakomoka mu mice itandukanye ku buryo abantu bose biyumvamwe ko baserukiwe muri ugo rwego rw'igihugu
ariko nibaza ko banka yuko nk'uwotsinda yohava cyayihariza yishyiremo abibiwe gusa ntibuka abandi
oya urumva yuko baravuga neza bati iyo nyigo 16 igirwa n'abapfa mu mice itandukanye ku buryo abantu bose biyumva yuko baserukiwe muri ugo rwego urumva rero ufashe ngingo ya 16 ko umuntu wo muri mizero yoja muri leta ntagwarezo bazirimo kiranoneho none kubwizwa shingiro gyemera yuko mu matora haheganwa imigambwe hagahikanwa abigenga none abigenga rero batsinze wojuva ngo ko mwatsinze mutari umugambwe nta kibanza nakemwe
ufise ubu twovuga ko amizero muzaba muyagira umugambwe
siko je ndabibona siko ndabibona kubera yuko kino gihugu cy'u Burundi mu byukuri ntigikeneye imigambwe ingana nk'uko ubunyegeri budaharurika buri ikeneye imigambwe mike mugabo ifise koko abanwanyi mu gihugu uyu munsi hari imigambwe yitwa ngo iriho 43 hari imigambwe kuva yashingwa yemegwa n'amategeko 93 gushikuno munota itarigereje no mwitora na rimwe none uwo mugambwe udashaka no kujya guhiganwa ngo uronke urondere n'umuje nama basi umwe muri komine n'umugambwe koko uwo mugambwe udashaka gukoranya abanwanyi ijana mu gihugu cyose uwo n'umugambwe koko jero nibaza yuko abatwara kino gihugu bakwiye kumva ahubwo yuko bimwe vyagorana mu gihe caheze gwa rupapuro ndongora nzira gumvikanwa ko muri Benibe mu kwa gatatu umwaka w'2013 barakwiye kumva yuko uburoro hageze yuko twogwisunga tukagerageza gukosora utunenge twose turiho mwitunganywa by'ubuzima bwa politike mu gihugu cy'u Burundi.
Nijewe ntware umugambwe.
Jewe nije ntware umugambwe. Jewe nemewe n'amategeko.
Abatowe nande gutebe n'abanywanyi.
Jewe natowe na bene umugambwe. Izuba riva. Nijewe nzwi n'inzego z'igihugu.
Najewe natowe n'abanywanyi wabene umugambwe.
Baraguhenzesha.
Nawe baraguhenze. Bajya bagenzi bawe bagite impoze baragusutse.
Bashinga. Iryo sibara. Muhave mugombe gusimbiranira ko nk'inkoko. Mufu umugambwe.
Mubyasubize umugambwe wanje.
Ndagusubize umugambwe utampaye ko nawe uhawe n'amatora.
Nyumviriza ndabahanure. Ngire gito canje nicundi yumvireho none simperuka mwari mu ndongo nzizu umugambwe wanyu mwese
yego
none ko muhazuka umwe ngo umugambwe nijenda utwara uwundi ukonyene hamwe mwosubize hamwe mukiyunga hari co
uyu ni watabishaka
epo ni wewe utabishaka
ko mudashaka kubona imbere mubona demokrasi yo tsimbatara gute imigambwe yanyu itatanye gutyo ayo maju mutagaguza mugiye hamwe mwogira inguvu mu mugambwe mukagira ico mushitse kanda ya matati mufise mu migambwe keshi nimwe muyitera ndega none leta yoyo ntiyofasha kugirirana mu migambwe zihere ikibwirwa n'icumva icere kwa nikibona
ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha search for common ground Burundi
nurereka zuza
akandi kabazo kumbure kucerekeye kazoza kamizero y'abarundi hari abashinga amateka batowe mu mizero y'abarundi bakomoka cyane cyane ku ruhande rwa Iprona iri mu mizero y'abarundi batigira baza mu nama nshinga amateka mwimvira ko muzohava mubasubiriza n'ababakurikira ku ntonde cyanke mwaravanye
oya nitwavanye kandi mu bisanzwe uko amategeka bivuga yo umushinga amateka atorerwa yo mabanga cyanya kayagenwamwo hanyuma ntayarangure amategeko arateganya ikintu bigenda ko ashobora gusubirizwa mugabo je wakamuno batera no vuga nti mu gihe izo ngingo zoba zitarafatwa uwo kumva yuko nahari ashobora gushikiriza ijambo ryiwe icyumviro kiwe kikumvikana cyeno vuga nti ibyiza boza n'ubundi tukakomeza urugamba hamwe byo bavyiza rero gusumba
ni mutinye ko batevye kuza bishora kuzosambura amizero y'abarundi
sinibaza ko arico cyotuma amizero y'abarundi isambuka ico tuma amizero y'abarundi isambuka ni mu gihe abantu badahuza na gatoyi umwe avuga ati jiwe nukunde ati nikuriya nti hararengerana mugabo mukugurura ibikorwa by'ikigiringo umukuru w'inamashinga amateka yaravuze yuko inzego zibijejwe zisabwa kubyicarira zirabe icokogwa kuko urumva ko muvuga ngo abashinga amateka ni 121 hari wabatigira baza igihe cyose cyaheze tutanguye ikindi urumva yuko amategeko byo yose akurikijwe nta karenganyo ko bakarimo kandi uko amategeko akurikizwa ucura ku rutonde ukurikira basangiye ubwoko niwe acagira gute niwe acija muri icyo kibanza
nurereka zuza
ahani ngice cy'ambere turangirije cy'ikiyago turiko tugirana na honorable Gatogwasa icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka igice cya kabiri ari nacyo cerekeye ico Agatogwasa yumvira ku gihugu cy'u Burundi muri kino gihe n'ingene cyokogorora ni mu gice kizokurikira
Jerome niyo nzima na yindi meshe kino kiyago ndagushimira ndakwifuriza kuranirwa aho uri hose naho buta
Tubibutse nshuti mwese ko mwikomora bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko rwa rukino rwa nyuma finale muri rya higanwa mpuzamakungu rihuza ibihugu byo muri Afrika ama ekipe ya RDC na Mali bitangwe mu kanya turabashimiye kandi kuba mwakurikiranye ibiganiro byacu by'uyu munsi turashimiye na Nelson Lopes ingénieur na Fatou Kalada yadufashe kuganya ibiganiro mungira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.